Ingino kwira jo inzamba.
Kino kiganiro kicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ekana yo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ni kiganiro cy'inkino mushinzwe na Jo Desire Atungimana kuri mikro. Wenga bw'ivyuma hari Jospin Uwimana muti amakuru mudufitiye nayahe. Turabwire igihe cy'umupira w'amaguru mu Burundi, tubabwire basketball aho hasigaye inkino zibiri gusiganwa rikarangira, turabwira n'inkino zo hakurya y'amazi aho habaye inkino muri Afrika, tubabwire yuko no muri Ligue des Champions ku munsi w'ejo inkino zongera kuba, hanyuma tubabwire ibyabaye mu mahiganwa atandukanye mu mpera y'inondwi, kongere turangirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwira basketball. Mukanya rero ni Donito.
Arabazi kwigira beza urukundo rumwe ruheza ababo bakabifuriza neza ayabatara ababo bakabaheza mu mwiza yamara nibatewe kinyuza kuko atagiti kibi yamara mwiza Kangure niko arageze Kangure ugumuagaze ibyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze bamwe muri bo umva bavuga imana ari kwitamba muzabona
Higanwa rero cy'umupira w'amaguru mu Burundi rigeze kundugira 22 nuko bavuga ko hasigaye indwi umunani higanwa rikarangira umugwa wa Atletico Olympique wirahiye bitamo kuti n'isinda kimwe ku busa Kayanza United itsinda Olympic Star kimwe ku busa nyene umugwa wa Edrene wara ku kibuga cyawe wasinze Burundi Sport Dynamic bitsinda 4-2 Les Elephants batsindirwa muhira na Royal y'imuramvya bitsinda 2 ku busa umugwa wa Muzinga nawe nyene warasinze gutsindwa na Inter Star bitsinda 2-1 Rukinzo ikabatsinda Musongati bitsinda 2 ku busa umugwi wa Flambeau du Centre watsinze Bujumbura City kimwe ku busa Bumamuru nayo inganya na Message Ngozi kimwe ku kindi muri higanwa rero umugwi wa Flambeau du Centre hari mu ntara ya Gitega bacara bambira amata 41 bakurikirwa na Rukinzo 39 Rukinzo kaba inganya na Message Ngozi 39 tubanza cyaka ni kirimo Egrene na amata 38 Musongati ya gatanu amata 37 murumva kwa gatanu wa mbere basombanye amanota 4 nta kirakogwa rero mu manota 28 yo guhiganirwa sigaye rugamba rwacari rurerure
Macha tindi kinyo mataru kuyo Na hina liya sinzi na batari neza Hae, heye, weshi walige ya jiza Yamara ni watewe kwi kinyuza Kukwa tagiti kibi shama viva Ikangure niko harageze Ikangure
No muri basketball harabaye inkino mu gisagara cha Bujumbura umugwi wa Rezipo watsinzwe na Kerr na minota 37-57 umugwi rero wa Rezipo kwatakaje akaryo keza cyane kuko iyo utsinda wari kumana icyo cyambere ko umugwi wa Kerr nawo kuko muza kubibona niwo waciye ufata icyo kibanza muzindi nkino rero Mutanga United yatsinze Aigle Noir amanota 77-78 umugwi wa Dynamo nawo wirahira Jimkana worohewe cyane ku manota 123-52 mu gihe New Star yatsinze Muzinga amanota 95-77 kugeza rero uno munsi ni kugeza ku nkino zabaye ku munsi w'Imana ni nkino zigira 14 ku migwi myinshi uko ari migwi 10 rero uko ari imigwi 9 muri Antunga no kuvuga yuko Kerne iri mu kibanza cya mbere n'amanota 10 n'amanota 26 ikurikirwa n'Urunani 25 Rezipo 22 ariko Rezipo bamaze gukina inkino 13 Dynamo FC 22 nayo nyine inkino 13 hanyuma New Star FC 22 Muzinga ikagira 22 Jimkana 17 Mutanga 15 na Aigle Noir 15 umugwa mutanga rero ukaba usigaje inkino zibiri mu gihe Aigle Noir isigaje ukina rumwe byerekana ko kagendutse Aigle Noir izotahukana ikibanza cya nyuma biragoye rero muri iri higanwa ntiharantakira dadanuka hasigaye inkino zibiri muri zo nkino zibiri ashaka guhinduka byinshi hagati ya Kerne n'urunani canke urunani na Lesipo be n'umugwi wa Dinamo kugira rero imigwi izobe muri ne ya mbere muri no higanwa gino mwaka n'uba ntivyoroshe kuko ari nk'imigwi itatu inganya manota no kuvuga Dinamo New Star na Muzinga zinganya manota ariko dinamika zisumbya yuko yoyo imaze gukina inkino 13 urumva rero no kuzoba muri imigwi ine ya mbere uno mwaka na kazi gakomeye cyane kubu wa mbere hoho nta kirado danuka kuko imigwi gushika kwa kane iyo migwi yose birashoboka urumva yuko ihiganwa rero naho risigaje iminsi ibiri ntirado danuka byerekana uburyo he rifise uno mwaka
Ugukunda Nagukunda umubiri Agukunda umutima Kagukundira ubuzima Atari nguyu Muje nago Muje nago Tomba kubu ena Nuje nago Basto chawa nukewa Nuje nago Kukuli kwa kuna wewe Nuje nago Rukundo rupatie kumarongo Igigera nuramba namba Kubu kusirinu Uzobo nunda fise nizubi mukunde Urarambi bihe bidashira Atari ngungu Nuje nago Nuje nago Nargo nargo namba Nuje nago Nargo nargo nafye Nuje nago Nuje nago Yes 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 Nuje nago
Tumba kwa sebuja
Inga watafara
Ziragowe zikiriko
Inga watafara
Itwa jimie tonimbunda Iturara kumugono Itwa jakatenderezo Igitura nitera goba
Izundi kwa
Umaya rastamana Makagwanya bataba subiza Ikiye chiza kizongera Tukoboho wanuhoraho Murakabe batu kwa bafarao Batu kwa yemo
Nurukino atachuzora wa inagatoya kuko ni migwibiri Muri kino jihayo se ironde ni msinzi hasi ejuru Ipisa na menyeleza kuko uzikufaziku ronde ni msinzi Urundi rukino nurukino zo huza Lazio Roma ya kilumugu wa Bayern Dominic Umugu wa Bayern Dominic mwini nomisi Nuhumeze neza muhiganwa kuko umazimisi tindu mbele Umugu wa lasibi kukabili kura yegeleza chane gose Na wizi lero ukozo hava uji kila nyamuni gide shampio Higanwa watuwa ye umwaka uheze Haima urundi rukino zo kumusu waka tatu Atalanta izo kwa chilumugu wa Real Madrid Umugu wa Atalanta lero umugu ugutinya umugu ataru munda sakuko no mugwi kenshi uramutsinze n'utsinde bitindo bike utsinde bitindo byinshi cyane Real Madrid muri no misi de piratora kajisho nta wizi yuko izobandanya muri gido champion uko nyene ari kugiye kubiraba umugwi wa Atalanta umugwi mwiza ku kibuga cyaho nta kibuza na kimwe yuko urukino rwabo na Real Madrid zo barukino ugwiza cyane urundi rukino ruzoba ku munsi wa gatatu saa 2 z'ijoro rukino zo huza Monza Grabache ari mu gihugu cy'Ubudagi ni higanwa ikiratakaza kibanza bimwe biboneka cyane ikazohora no mugwi rero muri kino gihe ukomeye cyane umugwi witwa Man City awuciye atawuhagarika mu nkino zimaze gukina umaze gukina 12 wikurikiranya atanara ngo natsindwa mbere mu nkino 8 hoho akaba atagitsinda wigeze winjizwa muri kino gihe rero bavuga bati Pep Guardiola yaramaze kubona neza ba defenseur biwe nkakiriko arahitishamwo aba defenseur biwe yaramaze kubona ku mugwi wiwe koko muri no misi yo kuramya no kina birabereye ijisho nizo nkino rero zine zihari kwa kabiri Atletico Madrid Chelsea Lazio Roma na Bayern kwa gatatu Atalanta na Real Madrid we na Monza Grabach ya kirumugwi wa Man City
Zaraho tuboneye mu kiyaga
Munyina nazo zabaye mu bihugu vya Buraya duhera mu France tubabira ko mugwi wa Lyon watsinze Brest itsinze bitatu kuri bibiri Lyon no mugwi meze neza cyane muri no misi Saint Etienne yanganije na Rennes kimwe ku kindi Nantes inganya na Marseille kimwe ku kindi Marseille imaze inkino nyinshi cyane ironka amakarata atukura ugiye gusoma ibinyamakuru hijya no hino ni wo mugwi mu mahiganwa atanu ya Buraya akomeye ni wo mugwi ufise amakarata menshi atukura bageze ku munani muri no higanwa bari kundugira mirongo ibiri na gatandatu murumva ko Marseille bitoroshe umugwe Marseille kandi kivuga muri uwo mugwi nuko San Paoli yahugeze kumenyereza umugwi wa Sevilla akaba ari mu mugwi wa Brazil akaba amenyereza umugwi wo muri Brazil muri kino gihe yamenyeje no mugwi serukira gihugu wa Argentine atagenutse ku munsi wa gatano aragera I Marseille gusubira Andre Villas Boas yamaze gusezera mu mugwi rero akaba ari mu menyereza afise amajambo menshi cyane nkuko abantu basanzwe bari I Marseille babikunda cyane mu migwi yabo ubundi mugwi wabyifashemo neza n'umugwi wa Montpellier mu gutsinda Rennes bisindo bibiri kuri kimwe Nice itsindwa mpira na Messe bibiri kuri kimwe Lens na itsinda Dijon bibiri kuri kimwe Strasbourg yanganije na Angers ubusa ku bundi Nime itsinda Bordeaux bisindo bibiri ku busa umugwi wa Lorient watsindiye mu mpira na Lille bine kuri kimwe Monaco nayo ikaba yakoze ibintu byiza cyane ku bakunzi bayo mu kujya gutsindira Paris Saint-Germain ku kibuga cya bisindo bibiri ku busa Paris Saint-Germain yaruka kwirahira Barcelona bisindo bine kuri kimwe yaragiye amyati ko twatsinze Barcelona nta wundi mugwi dushobora bakibagira yuko mu Faransa ari indi migwi muri no mwaka yari kanuye uwo mugwi rero wa Monaco ukaba warabirahiye Paris Saint-Germain rero muri kino gihe ni umugwi utari kurabyifatanwa neza mu higanwa ry'u Faransa kuko umaze gutsindirwa inkino 6 muri 63 umaze gukina ikaba imaze gutsindirwa mbere n'imigwi igende ibegera yaratsinzwe na Monaco kuko ndabibabwiye yaratsinzwe na n'umugwi wa Lyon yaratsinzwe n'umugwi wa Marseille muri phase are ibyo byose byerekana yuko Paris Saint-Germain atari yayindi bari bazi naho mu minsi yeze yatweretse muri Ligue des Champions kwa n'umugwi uteye ubwoba mu gutsindira Barcelona babitsindira kuri kimwe muri iyo higanwa rero Lille cyama cyanda cyambere amata 58 gakuri kigo na Lyon 55 Paris Saint-Germain ya gatatu amata 58 hagati ya Paris Saint-Germain na Lille hari amanota 4 agoye cyane gose mu mugwa Lille uwifashe neza Monaco nayo ikaba ifite 52 cyanda cha kane Lens kagira cyanda cha gatanu mu minota 40 niyo mugwi mu mahiganwa 5 imigwi yavuye mu cicaro cha kabiri uwifashe neza mu higanwa 5 dukunze kwashikiriza muri kino kiganiro
nico gihe na nubwo ko na umwe uzoba ufugwa
cira mirarura wala bayanze mo muri ngwe mura makawura
yarahone mu kiyaga gitukura
kundwi igiriya 24 ya mu gihugu cha Espagne Betis Sevilla tsinze Getafe kimwe ku busa Elche tsinda Eibar kimwe ku busa nyene Atletico de Madrid na nababwi yatsindwa na Levant bitsindo bibiri kuri ku busa Valence itsinda Celta Vigo bibiri ku busa Valladolid yatsindwa na Real Madrid gitsindo kimwe ku busa bigoronye cyane Barcelona igana na Cadix kimwe ku kindi Real Sociedad itsinda umugwi wa Deportivo Alaves bine ku busa Huesca itsinda Granada bitatu kuri bibiri umugwi wa Atletico Bilbao unganya na Villarreal kimwe ku kindi una musa Nijoro Osasuna akira Sevilla FC muri iyo higanwa rya Espagne twamenyesha ko Atletico de Madrid mu kwezi cha 55 ariko rero ibintu biko birahinduka bukebuke bariko barayisugereza kuko Real Madrid ya kabiri 52 mugabo Atletico de Madrid ifite ikintu tarakina Barcelona nayo ikaba ifite 47 murumva yuko n'urukino rumwe itarakina irutsinze igira 50 hagati yayo na Real akaba amanota 2 ama Atletico de Madrid yatsinze ikagira 58 hagati yayo na Real akaba amanota 4 iyi migwi kwa 3 rero murumva yuko atakira kogwa eka mbere no mugwa Sevilla mu kibanza cha 4 na amanota 45 Mubudagi naho umugwi wa Amini Belfield watsindiye umwana na Wolfsburg itatu ku busa Eintracht Frankfurt itsinda Bayern Dominique itsinda bibiri kuri kimwe hamwe na Bayern Bayern ntikira byitwara neza muri no misi Cologne yatsindiwe muhira n'umugwa wa Stuttgart kimwe ku busa Mayence itsinda Monchegravac bitsindo biri kuri kimwe Fribourg itsindirwa muhira na Inodo Berlac imwe kubusa Sharke Norfia yaronse ikigwa ihawe na Dortmund mu kwitsindira muhira itsindo bine kubusa Wolfsburg na Leverkusen zaranganye kimwe ku kindi Hertha Berlin na itsindirwa na Leipzig muhira itsindo bitatu kubusa mu gihe Hoffenheim yatsinze Werder Bremen itsindo bine kubusa mu higano ry'Ubudage rero ibintu batangwe kuzabira hindagurika buke buke Bayern de Munich 49 ikurikirwa na Leipzig 47 Wolfsburg 42 umugwi wa Eintracht Frankfurt 42 Leverkusen ya gatanu 37 murumva rero uko hagati y'umugwi wa mbere n'akabiri batandukanywa n'amanota abiri gusa ntabwo ari menshi na gatoya
basemerera ngo kumusaraba ngo nabange kumusaraba bakongera ngo turekurire baraba turekurire janiranye turekurire baraba turekurire
Mujyo gucu butayano hari inkino nziza cyane Fiorentina yatsinze Spezia bitatu kubusa Cagliari itsindirwa na Torino kimwe kubusa Lazio Roma itsinda Sampdoria kimwe kubusa Genoa na Hellas Verona zaranganyije bibiri kuri bibiri Sassuolo na Bologna ziranganya nazo nyene kimwe kukindi umugwi wa Parma wanganije na Udinese bibiri kubindi Inter de Milan ikaba yaranyagiye Milase ibitsindo bitatu kubusa babwira bati turabasumba mwe muratekereza Hanyuma mbere umukinyi Lukaku muri ugo atsinze igitendo cya gatatu yaciye abwira Zlatan Ibrahimovic wari amaze iminsi baterana amajambo mbere bakwa no gufatana mu mashati amubwira ati ukomeye hagati ya jewe nawe ninde ndabagutsinze bitatu kandi ame igitendo cy'iwanje murumva yuko abakinyi batajanirana umugwi wa Atalanta nawo watsinze Naples bisindo bine kuri bibiri Juventus ikaba nayo yatsinze ikino no munsi ikadokina na Crotone isaha 3:45 nigorukina kwa nyuma rusezera inondwi igira ya 23 mu gihe cy'u Butaliyani muri gihe cy'u Butaliyani rero Inter de Milan ifata ikibazo cya 53 murantunga umugwi wa Milan sugira 49 Roma 48 Atalanta 43 Lazio 43 Juventus kabiri ya gatandatu na 42 hagati ya Juventus ya gatandatu na Inter de Milan ya mbere hacamo 11 naho hari mu rukino rumwe gutandukanya iyo migwi murumva yuko gutwara igikombe cyo mwaka Juventus kiza kazi gatakome katoroshe na gatoya kuko Inter de Milan biraboneye koko uno mwaka ruwayo Ubwongereza Southampton yatsinze Leeds United kimwe kubusa Southampton inganya na Chelsea kimwe kukindi Burnley yanganije na West Brom Albion busa kubundi Liverpool ku kibuga cyayo yarasubiye yatsindwa na Everton ibitsindo bibiri kubusa nubwa mbere bishikaho Liverpool itsindwa kane ku kibuga cyayo ikatsindwa yikurikira kane kose ku kibuga cyayo ni ibintu babaje cyane gose imigwi rero burya muri uno mwaka imigwi ifise abafana benshi imigwi kenshi umugwi ukwama ufatwa mu mugongo n'abafana muri uno mwaka yaragize ibibazo bitari bike aho tugaruka ku migwi za Liverpool imigwi ya za Olympic de Marseille imigwi za FC Barcelone imigwi ifise abantu babakunzi umupira bamwe bakomakomeye cyane uno mwaka biko birayigora kuko burya abakinyi abarorerezi benshi bavuga bati ni nk'umukinyi wagira 12 uwo mukinyi yabuze rero abakinyi aba imigwi itakaza byinshi muri kino gihe cya corona bakina ku bibuga t'abantu bahari gukinira iwanyu cyane gukinira hanze haraba yifata ko ari nkacyo kimwe kuko gukinira iwawe atabarorerezi bahari nicyo kimwe no gukinira ahandi Fulham nayo yatsinze Sheffield United kimwe kubusa West Ham Albion itsinda murantunga West Ham United itsinda Tottenham 2-1 Aston Villa itsindirwa mpera na Leicester 2-1 Arsenal nayo muhira itsindirwa na Man City kimwe kubusa umugwi wa Manchester United utsinda Newcastle United 3-1 mu gihe no munsi Brighton yakira Crystal Palace saa 4 y'ijoro mu Bwongereza rero nta gitangaza kirimo Liverpool iri kuri atel ntambwe yegera igikombe nabo bakiri kondera 25 kuko ifite amanota 59 Man ya kabiri 49 Leicester 49 murumva ibasumbye amanota 10 igasumbya West Ham ya kane amanota 18 igasumbya Chelsea ya gatanu amanota 16 hanyuma igasumbya umugwi wa Liverpool wa gatandatu amanota 19 murumva yuko Man City no mwaka igikombe iri kwiratera icegera nahiganwa rigifise iminsi kugira irangire
wase gusubiza abapare mugitwara nka Herodi
tekana
mujo
reka rero turangirize muri leta zunze z'America tubabwirine n'inyozarez gienze umugwi wa Cleveland Cavaliers uratsinzwe na Orlando na Oklahoma City ijana 11-1 Toronto itsinda Philadelphia ijana 11-3 Orlando Magic itsinda Detroit Pistons amanota ijana 5-6 New York Knicks yatsinze umugwi wa Minnesota ijana 3-9 Atlanta itsinda Denver Nuggets amanota ijana 23-15 Milwaukee yatsinze umugwi wa Sacramento Kings amanota 118-115 nayo Brooklyn Nets mu gukomeye cyane muri no minsi bagiye gutsinda Los Angeles Clippers muhira amanota 112-108 murumva ko gukino rwari rukomeye cyane Brooklyn Nets muri no mwaka no kwitinya ba James Harden baraho kandi bameze neza cyane muri no joro naho Indiana Pacers yakira San Antonio Spurs saa 7 y'ijoro saa 8 Houston Rockets yakira Chicago Bulls Oklahoma City izakwakira saa 8 Miami Heat Denver Mavericks ya Dallas Mavericks iza gukina no mugwa Memphis yazaba saa 8 n'igice saa 9 Phoenix Suns yakira Portland Utah Jazz saa 9 y'ijoro kina na Charlotte Hornets hanyuma Los Angeles Lakers saa 10 ikine na Washington Wizards nuko rero inkino zimeze uno munsi bakunzi ba basketball reka dusezere tubifuriza kugira kuraba inkino zihimbaye muri no joro abashimye rero mwe mwese mwaduteza amatwi kunga baye meshi mukudukurikira shimira kandi na Jasmine Ndoyimana ari mu ngabwe ivyo madezi ratu nyimana ari kumwe tayifurije kugira umusimisa
ingino kwirajo inzamba
Kiganiro kicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu bidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.